Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Miriwe nchuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kazi makuru yo kuri umunsi wa gatanu turi ku igenekerezo rya gatanu nzero mwaka 2024. Amakuru twabateguriye atakuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Barasaba ko batokigwa ikibaba ahubwo boshigwa imbere y'ubutungane. Abo babisaba n'abanyagihugu bo muri komine Giharo hari ya mu ntara ya Rutana, n'inyuma y'ubwicanyi bwakorewe umunyagihugu w'iyo ntara. Abakoze ubwo bwicanyi ngo baba bariko barakingirwa na bamwe bamwe mu ndongozi z'umugambwe SNDD FDD. Hari imyidogo mu badandaza barangura igitoro co mwishirahamwe rya Regidezo. Abadandaza bavuga yuko igitoro co mu bwoko bwa mazutu gitangwa hakoreshejwe ikimenyane. Abo badandaza basaba ko ivyo bintu vyohagarara kugira ngo ico gitoro kize kiraboneka ata kimenyane ikoreshejwe muri Regidezo. Burundi ngo bukwiye kugira umugwi mushasha w'abanyepolitike bakunda igihugu bafise n'imigambi y'iterambere ifasha abarundi bose muri rusangi. Ibyo ni bivugwa n'umugambwe mushasha wa politique Fraternité des Patriotes neza uherutse kwemererwa gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Muraza kumva uwurongoye Francis Rohero muri ano makuru. Aya n'ayandi ni mukanya ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabahanikaze muri ano makuru. Abanyagihugu muri komine Giharo mu ntara ya Rutana basaba ko abagandaguye Josue Iraganje batokingirwa ikibaba. Ibyo babivuga mu gihe bamwe mu bajejwe intwaro hamwe na bamwe mu ndongozi za SNDD-FDD batanguye gusa n'ababakingira ikibaba. Inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Nkuko amakuru dukura muri bamwe mu bajeje ntwaro n'igi police hamwe n'umuryango w'umuhisi Josue Iraganje abivuga, avuga ko imvugo zatanguye gukoreshwa n'abo mu bajeje ntwaro n'indongozi za SNDD-FDD zigaragaza ko bagomba kunigira mu menshi amatohoza kuri urwo rupfu. Abafatira ku ijambo ryavuzwe na Reverend Kuriyo warongoye umugambwe SNDD-FDD ugwe w'igihugu kuri uyu wa kabiri. Reverend Kuriyo yemeza atadomye ko urutoki washaka kuvuga ariko ashigwa mu majwi kandi we yafashije gutwara umuhisi kwa muganga.
Kwa rumbise mu Rutana bavuga ngo ari umuntu yakubise umuntu warakomereka tugiye kubaza dusanga wagiye gufasha ahubwo gutwara umuntu kwa muganga batabimugarukanako.
Aho Reverend Kuriyo ashaka kuvuga mbere na nibizi arongoye imbonera kuri muri komine nshasha ya Musongati, ariko ababibonye bemeza ko ari we nyene yamukubise gushika acikane. Abafashwe nabo ngo bari bamufashe amaguru n'amaboko uwundi ariko aramuhuragura.
Mbona yakoreze ibyondo zica ziterefona umushefu wazo asanzwe ari nawe umuyobozi w'indero muri komine y'Igiharo yitwa Defeya. Niwe asanzwe arongoye imbonerakure muri komine nshasha ya Musongati, niwe aheruka kuyizegwa. Hama rero muhamagaye yaciye azanana n'intwara ziwe nsorasore ziwe z'imbonerakure, baca bagenda kurondera Yosua baca bamusanga ku karigara ko kuri antene hamwe bari bamye bataramiye. Yemwe nanditse imbere rero baramubaza baciye bamuja ko n'amahiri. Wa mukuru w'imbonerakure ari nawe deseye aramukubita kugeza ku kanyuma. Imbonerakure yitwa Gasongo batazira Rugongo ikifata amaboko. Imbonerakure yitwa Mateso itwara izindi ku mutumba w'ubutezi acyafata amaguru. Uw'amaboko arakwega, uw'amaguru arakwega, abandi baca bafata umutwe baca batangura kumukubita neza atikoma.
Ivyo biruko kandi mu gihe buramatari w'intara ya Rutana Olivier n'ibitanga aho kuri uyu wa gatatu aho abo batatu muri abo bagandaguye Josue Iraganje bari bashikanywe mu bohero bikuru rya Rutana Olivier Nibitango bwiwe yoba yarahamagaye abajejwe ibohero ko atawohirahira ngo bakomakome ko bari ko bakogwa ko amatohoza bisanzwe
kono ramatari yaciye telefona mu buyobozi bw'ibohero agatanga itegeko ko babwira abarongoye abanyororo ko izo mbonerakure zinjiye ata muntu n'umwe arekuriwe kuzikoza kw'intoki nibarondere inge babagaburire babahaho kuryama heza kandi nta muntu n'umwe arekuriwe no kubaza ayashambure ayo bita amafaranga y'ibuye abo baje ngaho kugirwa kw'amatohoza bisanzwe.
Ibyo bikaba bishetse kandi mu gihe Sylvenzi ko ruriho arongoye umugambwe Tende DFDD mu ntara shasha ya Burunga amazi iminsi mana amagirisha ngaho igiharo aho ahagasopo wowe si yohirahira akaguma agarukana izina rya Bernard Nibizi mu bagandaguye umuhisi Josue Iraganje. Amakuru dukura mu begereye Tende DFDD akavuga ko Bernard Nibizi uwo mugambwe woba uza wamaze kumutanga ngo arongore ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana asubirire wahahora aheruka gusandaba mu kwezi kw'icumi guheze. Tubamenyeshe kandi ko no kugira ngo harondegwe abo bakoze iryo bara umuryango wiwe wabanje kwitura bamwe mu bagize leta bavugwamwo umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Kuri ayo makenga yose y'umuryango w'umuhisi Josue Iraganje uruganda rwa Radio Nzambagateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga uburongoye umugambwe mu ntara nshasha ya Burunga Sylvain ko ruriho co kimwe na Bernard Nibizi arongoye imbonerakure muri komine ya Giharo akongera akaba agiye kuzezwa kurongora umugambwe muri komine nshasha ya Musongati kugira batange umuco ukwiye kuri ugwo rupfu.
Arakoze Bonfils Niyongere. Imyidogo ni yose mu badandaza barangurira igitoro mu ishirahamwe Regidezo. Abadandaza bavuga ko igitoro kiboneka atangorane zibaye ari cyo mu bwoko bwa essence gusa aho abakirondera bakironka kurikijwe intonde zingene baba biyandikishije. Ariko mu bitoro vya mazoto ngo siko bimeze kuko ngo bitangwa hakoreshejwe ikimenyane. Abadandaza basaba ko ibyo bintu hagarara. Ni nkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru ava muri bamwe mu barangura ibitoro atumenyesha ko kuva aho ico kibazo kivugiwe mu nama nshingamateka ko hakoreshwa kamwana wa mama mu gutanga ibitoro ku badandaza baba baje kubirangura mu ishyirahamwe Regidezo, ico kibazo ngo gisa n'icatorewe umuti gusa ku bitoro byo mu bwoko bwa essence kuko ariho honyine hakurikizwa intonde baravyingenda abantu bagiye baza kurangura. Ariko ubu ngo ikibazo gihari ni cyitangwa cy'ibitoro ryo mu bwoko bwa mazuta aho bavuga ko umuyobozi ajeje ubutunzi muri Regidezo akoresha kamwana wa mama mu gutanga ibyo bitoro. Basaba naho nyine ko intonde zo kubahirizwa nk'uko umwe muri abo badandaza bivuga.
Dusaba akurikiza amariste kudatanga gushika mubona munsi haboneka icyamwe zinga hagivuye hanze zirashitse aciye atanga ko yigombeye kukimenyana ibyo bintu nsaba umudafu abihagarike abihagarike nakurikiza uko yagize kuri esanse bako batondeka ku murongo ko zizakurikirana hama zikurikirane n'amazuta agira uko nyine apana kamwana wa mama arafata uno munsi b'abantu nyene biwe n'umunsi abahaye ikamyo ya karande ni ce karante mili akaha umugabo umwe asetaje akamuka ikamyo yose bukeye akacamwongera ibice ibihumbi cumi bukeye hanyuma haronka za sitasi nyene za kindi nyene ico kintu gihagarare turasabye gihagarare gihagarare mu maguru mashya.
Kubera ayo makenga uruganda rwa Radio Nzama ntirwashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi ajejwe ibijanye n'itunganywa ry'akazi n'ubutunzi mu ishyirahamwe Regidezo kugira atange umuco kuri icyo kibazo.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Dukubitire mu buraruko bw'igihugu ibikorwa byo gusanura stade umuco yo mu ntara ya Muyinga yabomotse kuri uyu wa kane ngo vyoba bigiye gutangura mu minsi mikeyi iri imbere. Amakuru ava muri iyo ntara amenyesha ko ikigo AFB gisanzwe cubaka amabarabara muri iyo ntara ngo cemeye gusanura igice c'ico kibuga. Abanyagihugu basaba ko ivyo bikorwa byo gusanura ico kibuga ngo vyonyaruka kuko basanzwe banagikenera cane. Ni nkuru tubaza Alexandrine Keza.
Inzamba.
Tuandaniza makuru twabateguriye mu gisata cha politike. Ibyo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko gishigikira umuharwanya u Burundi Red Tabara ngo nta shingiro bifise. Bishikirizwa na Chauvinot Mugwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga kubwa Shovino mugu engezo ngole Evariste Ndayishimiye ariko arondera ingenda muvano ko ngo byamunaniye gutunganya ibibazo bimuhanze ngo abironkere inyishu Shovino mugu engezo
ariko aragiriza igihugu kibanye nibaza ko uko onye n'ubushaka guma amaso makungu kugira yagirize igihugu kibanye kandi mu by'ukuri ari wafise inyishu mu biwe yiwe kandi mu by'ukuri ari wafise inyishu nk'umukuru igihugu yofata akanya gato gusa agafata ingingo agatunga ibiganiro izo bintu byose by'imigwi byose bihera mu Burundi izo bintu byose bifatiye kuri ubwo bwicanyi iyo migwi iriko irakora kandi yemanga byose bihagarara umuti nturi mu kwagiriza abandi ikindi cya kabiri igihugu cy'u Rwanda karakiriza sinzi ko ikosa ryacyo ari uko cyoba cyarakiriye impunzi kwakira impunzi uri igihugu n'ibintu bisanzwe cyane igihugu cyacu muri kahise kacu cyarakiriye impunzi nyinshi zaje ziva muri Congo cyarakiriye impunzi nyinshi zaje ziva mu Rwanda n'ejo bundi cyarasiwe kwakira impunzi z'abanyamurenge zaje ziva muri Congo nibisanzwe rwose ko igihugu cy'u Rwanda cyo kwakira impunzi zivuye mu gihugu cyacu narijya hajya mu Rwanda hari umugwi mpuzamakungu ujejwe impunzi bashyize mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu bindi bihugu byose bagiye barasanganira ni HCR iheza ikabamenya iheza igatunganya ibyayo mugabo rero kubera kagatima kukwama twagiriza abandi tukibagira twenge nyine kwisuzuma kugira dushobore kurongera umuti ikibazo kiba gihanze igihugu cyacu ako gatima ariko kukwagiriza abandi ako gatima na gatima atari keza na gatima gasigura yuko umuntu intwaro iba yananiye
ubwo yari Shovino mu kwengezo akaba arongoye umugambwe IPD zigamibanga tubandanye amakuru yacu n'ivyerekeye politike gushiraho umugwi mushasha wanye politike ngo nivyo bishobora gutuma haba akarusho mu gihugu c'u Burundi mu gushiraho imigambi iteze imbere abarundi n'u Burundi ibyo ni bimwe mu byashizwe imbere n'umugambwe Fraternité des Patriotes neza umugambwe mushasha uherutse kwemererwa gukora ya mu Burundi Francis Rohero aurongoye asigura ko mu migambi yabo muri uwo mugambwe ari kuvukanisha abarundi bose kugira ngo bagwanye ibibatandukanya ku bwa Francis Rohero ivyo navyo ngo bizotuma Uburundi buca buronka kazoza keza kubera umubano mwiza hagati y'abarundi bose Francis Rohero
duhejeje gutera intambwe uno munsi muri politike yacu kuko twari tumaze imyaka dushyikiriza ibyiyumviro byacu nk'abigenga tuvuga ingene igihugu cyotunganywa ingene abo gitunganya bomera ingene igihugu cyose cyogira amahirwe bivanye n'uko hari intumbero zijanye na program ibihugu biba byateguye igihugu ntigitezwe imbere n'ibishobisho gitezwe imbere n'itunganywa rihanitse ivyo rero twabivuze ugatari gake igihe rero amategeko yaramaze guhinduka akabuza abantu bigenga ushobora kugira intonde ngo baje mu mahiganwa nk'abandi byadusavye guca bugufi no kugira ngo dusabe kwemererwa kugira ngo umurundi wese avyifuza abikoreshe aje hamwe n'abandi ibi rero yabaye intambwe twagize kugira ngo ayo mahigwe dushobore kuyabandanya tuja mu bandi icyo kikaba ari kimwe ikigira kabiri twebwe uno munsi twiyise Fraternité des Patriotes ineza nuko duharanira kuvukanisha abarundi Burundi bwagumye buja mu njyane aho imigwi yose ivuka ikenyera kwitandukanya n'iyindi kugira ngo yerekane kwikomeye kwifise inguvu kwishobora abandi kubashira hasi natwe uno munsi twibaza tuti ni gute twoduze imico y'ubuntu imico ishobora gutuma dusubira kuba bavukanye igihugu tukumva ko tugisangiye ivyo rero dushoboye kurema umugwi mushasha wa nyapolitike ico twita nouvelle génération de politique turashobora kwizera ko dukoresheje rero programme twari twazanye mu matora kuva mu 2020 nkuko abantu bayibonye ishobora gutuma haba akarusho mu gihugu ako karusho nako nkuko tumaze kuvuga kenshi igihugu kidakoresha uburyo bwacu mu gushobora kugwiza umwimbo mu guha agaciro abanyagihugu bacu mu by'amashuri n'amagara icyo gihugu ntigishobora namba gutuma haboneka imigambi iterambere ikomeye ivyo rero nivyabonetse muri iki gihugu mu bihe bitandukanye tumaze imyaka myinshi ataco twita investissement kigaragara gishobora gutuma abantu bahazwe neza nico kituzanye kugira ngo turabe ko Uburundi bwacu bwonaguka uno munsi buve mu njyane busubire buje ahabona bwitwa igihugu cy'agaciro
ni kwijojwe rya Francis Rohero arongoye umugambwe mushasha Fraternité des Patriotes ineza duciye dusozerera ko amakuru twariko turashikiriza dushimire mwebwe mwese mwahisemo radio inzamba agateka kawe ndashimiye nabagenzi banje bafashije gutororokanya ano makuru Jean Marie Ndabashinde ndabashikirije ndabike banuye na ubutaha.